zindi culture amakuru mu kirundi
Turigene kerezo rya 18 kwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 tubahe mwiriwe mwebwe mwahisemwe ibiganiro vya radio indundi kiriture tunabaye ikaze muri aya makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba ashimikiane ni kuri ibikuru bikuru Akazi ko kurarira amashure mu ntara ya Ruyigi ko bagasana katari ko karorohereza abagakora ngo hambavu yo guhabwa gahembo mu ntoke ari naho bishika kabakakaronka igihe cyamaze kurengana Ivyo amashure nyene aho mu buseruko bw'igihugu bibandanya kuvugwa mw'abana bayaheba bakigira mu gihugu ca Tanzania guca amafaranga ikibituma sikindi n'ubukene mu miryango aho ni mu ntara ya Cankuzo Integuro shasha ibwirizwa rigenga ubutunzi bw'amakomine risubira iryo mwaka wa 2016 gemejwe ni inama nshingamateka kuri uyu wa kabiri aho leta y'u Burundi imenyesha ko ibice 50% byahora byegeranywa n'amakomine atawuzi irengero byayo kuko bitashika mu kigega Umuhuza w'abarundi asaba abakozi ba leta babona ko agashahara kadakwiye kwihangana bakaraba ubujye igihugu gifise yabishikirije kuri uyu wa mbere imbere y'inama nshingamateka ashikiriza ibyugo rwego rwaranguye mu mwaka wa 2024 inyuma yaho harabashingamateka bamubarije ukuntu harabaganga basaba ko agashahara kaduzwa nyabuna baherutse guhagarikwa n'urwego rw'igendereza iminsi yose ya kabiri murabimenyeye tubashikiriza inkuru yihariye ivy'amagara y'abantu iyo umunsi tuvuga ku ngwara z'ivyuririzi kubana bafise ingwara y'igisukari haheze imyaka itanu batavuwe ivyo byose ni muri aya makuru ahagarariwe na Koffi Olivier Rubera intwari mu buhinga bw'ivyuma irijwi ni Odiro Nkejimana mu kanya mu yaramvuye
Radio Indundi Culture
Nongere ndabahe mwiriwe narimejeje kubabwira mu ngingo nkuru zano makuru bamwe mu bavyeyi yo mu ntara ya Cankuzo bararajwe ishinga n'abana babo baheba amashure bakaja guca amafaranga mu gihugu kibanye cha Tanzania abo bavyeyi ico kimwe n'ubuyobozi bw'indero muri iyo ntara bavuga ko zimwe mu mvo zituma hibonekeza abana babandanya guheba amashure ari ubukene buri mu miryango bavamwo hamwe n'icyo bavuga ko araga kuku ubuyobozi bw'indera mu Cankuzo buvuga ko ariko ubu buriko burakorana n'abajejwe intwaro kugira ingeso y'abana baheba amashuri tuzwe mahore mpayano
Amwe mu makomine yibonekeza mw'abana baheba amashure na yahanura ubibe n'ico gihugu cha Tanzania nka Mishiha Gisagara hamwe na Cendajuru Bamwe mu bavyeyi ba muri aya makomine bavuga ko guheba amashuri bakaja muri Tanzania hamwe bitumwa na mikoro make y'abavyeyi babo nk'uko no muvyeyi avyemeza
hariho benshi bashobora kuba ngaho oho bagatangura ishuri bakabura uburyo bwo kwiga abuze uburyo bwo kwiga bacaca buka Tanzania
hariho nk'umuntu agenda Tanzania kubera imibereho mibi yo mu rugo canke bivanye n'ubukene bwo mu rugo hanyuma akavamwe akaja Tanzania kuba ari kugenda nk'uko nyine ari guhunga inzara
Uretse amikoro make uyu muvyeyi nawe umwana wiwe ari mu bahevye ishure akaja muri ico gihugu avuga ko hari naho abana babitegwa n'agakuku
bamaze kuva Tanzania baje bakazana ibintu byiraha amatelefone amapataro meza ikirato cyiza cabahita cabafata abandi bana bari basigaye no ku ishuri cababigisha neza bakabereka ko Tanzania hari ubuzima bagaca nabo bagenda
uretse ko abavyeyi barajwe ishingwa nuko abana babo baheba amashure bababazwa kandi nuko abo bana niyo bagarutse harahatace bashikana kuko amafaranga bavuga ko bayambugwa
nta nyungu bakurayo uko bagiye nyimba ari urasabwa telefoni nikazana n'amafaranga atahana uzawumva ngo banyambuye nk'abo mezi atatu bamaze nta n'umwe turavugana n'urama nirenge ko bariho canke ko barapfuye
ababyeyi bavuga ko abandanya kwibonekeza abana baheba amashure nubwo abajejwe intwaro bama bahimirije kugira ubwo amashure atitaho kumvo yariyo yose bihagarare ubuyobozi bw'indero mu Cankuzo buvuga ko hari abo bita abakorera amakomisiyo bagatwara kubwisha abana muri ico gihugu kugira boronke amafaranga ndetse amakuru avy'imishiha akavuga ko hari uwafashwe yagirizwa ico caha ubwo buyobozi kandi buvuga ko abana bava mu miryango yahungutse canke yabimukiye mu Cankuzo bava mu zindi ntara arigwiriyemwo abana baheba amashure
mahurema yano tugukengurukire bamwe mu bararira amashuri atandukanye mu ntara ya Ruyigi aho nyene mu gice c'ubuseruko bw'igihugu baridoga kubera agahembo bagenewe ku kwezi kabashikira gateba aho ni mugihe banavuga ko amafaranga bahabwa bayahabwa mu ntoki iyo barinze bayaronka imyidogo ntigarukiraho nyabuna hari n'abavuga ko bagumizwa mu kazi kandi bararengeje imyaka yo gukukuruka aho muri yigi inkuru tubibaze mugenzi wacu Pantaleon Ntakarutimana
Umwe muri aba bazamu bakora ku mashuri amwe amwe twaganiriye baremeza ko ako kazi gakengerwa cyane. Ibyo bakabivuga bafatiye ku kuntu leta ititayeho ibyo gushika ku gihe kw'agahembo kabo, mbere kakaba gashikira no ku makonti y'amashure, bigasaba ko umuyobozi w'ishuri ubwiwe ariwe aseruka ngo bikunde abo bazamu baronka ayo mahera. Abazamu nyine babandanya bemeza ko kubera bahembwa mu minwe binatuma abayobozi gito bajya baranyotora ko amafaranga amwamwe. Umwe muri bo yatwiganiye ko n'igitoke cibwe yakirishe kandi mu by'ukuri ataruhara yabigizemo ngo cibwe. Yemeza ko iyaba ayo mafaranga yacishwa kuri kone yiwe byaba byiza cyane, maze akareka kugerakatwa amafaranga uko umuyobozi w'ishuri abyiyumviriye. Hejuru y'agashahara kabari gato cyane kuko kari munsi y'ibihumbi 50, bamwe mu bazamu twaganiriye babona ko nako kazi kadahurumbirwa cyane kuko gakogwa n'uri hafi, hamwe ugasanga gakogwa n'abari hejuru y'imyaka yo gukuruka. Babona ko ku bwa ngingo abarenze imyaka 50 batobaye bagisiganwa n'ubwo buzima, kuko uretse ko bamwe batanakoresha telefone ngendanwa bigorana uko batabaza batewe. Mu gihe abazamu bashika kuri babiri bari mu busho bazira kuba amashure bakora ko yaribwe, aho ni nk'ishure shingiro rya Butezi, ishure ry'indera bigisha ry'Ikinyinya. Bamwe muri abo bazamu basaba ko bagenzi babo kingigwa akarenganyo. Nayo ku kijyanye n'uko bamwe mu bayobozi badashikiriza agashiruka bute abazamu ku gihe, bamwe mu bayobozi b'indero mu makomine basaba abayobozi b'amashuri kwigorera icyo gikorwa narijya mu mafaranga abasanzwe yaratevye. Muri Yigi Pantaleon na Kartimana, Radio Inundi Kirutiye.
Urwego rw'umuhuza mu Burundi rushikiriza ko abakozi ba leta basaba imishahara yisununuye boza barabanza kuraba uburyo igihugu gifise. Ivyo umuhuza w'abarundi Aime Laurentine Kanyana yabishikirije kuri uyu wa mbere, ariko ashikiriza imbere y'inama nshingamateka y'igihugu ivyo urwo rwego rwaranguye mu mwaka w'ibihumbi 2024. Kanyana abivuze inyuma hari abashinga amateka bamubarije kijanye n'abaganga baherutse gufatwa barafungwa, bivugwa ko hari kubera bariko basaba kudugirizwa gahembo. Kanyana yemeza ko atawamwituye, ariko akavuga ko abegwa n'ico kibazo bociga kugira haboneke inyishu ihurizwa ko na bose.
Ati abaganga muraza kamaro kabo, ati noneho bagiye kurekera mu duhera bakongerezwa none barafunzwe. Je by'ukuri iki kibazo sinigeze ndagitungwa, ariko hagati aho hariho abashoboye kudukontakta tugiye kuraba ce dusanga icyo kibazo gitungwa Commission Nationale de Dialogue Social. Icyo kijyanye n'iby'akazi cyuca no bivuga ko nuko igihugu amikoro yacu twese tuba tuyabona, ariko rero no development integral y'igihugu yifatira ku bisata byose iyo biva bikagira. Ni ukuvuga twese turi magiriranire hanze, jyewe nari dokimase ya kibazo kivutse ndabaza n'abaganga batandukanye rero muri ibyo bihugu byo hanze ko muhembwa neza amafaranga ava hehe. Bacha barambwira batere hari ikintu cyitwa securite sociale, yaba hari n'ibintu assurance maladie mu bindi bihugu tuyishyira imbere abenegihugu nibo bakontribua pour leur assurance, leta igashobora gushyiramo n'amasupervaso. Ati muri icyo gihe rero kubera ko batagwanira rimwe haba mituwalite, ati umuntu wese agwaye akumva kwiyumvamo kwivuza amahera akinjira mu bitaro hama bagaheza bagahembwa neza. Rero jye nkavuga nti abo baganga kwifuza kugera ni byiza cyane kandi bihari bo bironka nyimba leta ibisa mikoro mbwa bitayafise naho nyene ntibace bibagira indahiro barahiye tubitware buke buke ntitubishyiremwo akaguma hanyuma hige ine reforme pemeta yuko vy'ukuri assurance maladie la couverture iba nini cyane mu gihugu kugira ngo umuntu wese aragwashobore kwivuza y'amafaranga ashobore kuja muri ibyo bigega byotuma abaganga bahembwa.
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Kiritire murahakorera inama nshingamateka mu Kigobe mu gisagara cha Bujumbura. Mushobora kumva aya makuru kuri FM 88.8 n'ibice bibiri. Bamwe mu bashingamateka basaba urwego rw'umuhuza w'abarundi gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'ibiba byasabwe na cane cane nk'ibiraba bajejwe intwaro. Abo bashingamateka bakabivuga bafatiye ku ndongozi zimwe zimwe zica zikwega amaguru mu bikorwa vyabo ibiheza bigatanga umwimbo muke mu gihugu. Mu gihe kuri uyu wa mbere urwego rw'umuhuza rwariko rushikiriza ivyaranguwe mu mwaka w'ibihumbi 2024 imbere y'inama nshingamateka, urongoye urwo rwego Aime Laurentine Kanyana yemeje ko ico kibazo kibwirizwa gutoregwa inyishu, aho yaciye yongera ko hari ivyo abona agiye gushikiriza vyokorwa ku neza y'igihugu. Olivier Kwizera.
muzashikije namwe mu bashinga amateka harimo gukwega amaguru yaba mu bategetsi kubyasabwe naba canke nabari umushinga amateka Pamphile Malayika abona ko urwego rw'umuhuza w'abarundi gukurikirana ishigwa mu ngiro y'ibikogwa nk'ibyafundise mu vyegeranye
aya ma recommendation harano mafutse yukaro indicateur au niveau de l'application ya ma recommendation amatanze arantu wa docente ho responsable d'administration publique ahandi banze ko bikiye gukorwa nkuko bikora kugwa kuri cour de compte nawe nakaba asuivi kujyana n'ano ma recommendation musaba kugira ngo wegurube de prise en plus efficace
umushinga amateka makte n'ivy'abandi we agaruka ku madosiye adendera kandi yabyirizwa gukogwa mu maguru mashya aha rero yibaza ingene iterambere ku munyagihugu rishoboka n'ivy'abandi abaza umuhuza w'abarundi icyo kogwa kubijanye no gukwega maguru ku nzego zimwe zimwe zidatunganiriza n'ingoga abanyagihugu
dosiye rikogwa mu ndwi imwe igafata amezi atandatu n'umwaka kandi iri muri ivyo biragwe kugira ngo yumvire neza imigambi y'iterambere ega mu bisanga gute gutwa cyane cyane isi yose cyane cyane ikitara lantera administrative yuko na madossier abatrete hanyuma ininyishu zitomoye zitamu
umuhuza w'abarundi aremeza ko gutorera inyishu amadossier mu mwanya muto ari nkenegwa kandi biri mu biteza imbere igihugu Emeru Hantine Kanya navuga ko ubwo rwego rugiye gufasha kugira ico kibazo gitoregwa inyishu
hariho rero utuntu twinshi twa rateur dutuma mbere n'ibikorwa by'iterambere bidakunda expropriation pour causativité publique procedure irazwi amadere ibintu byose abe vraiment makufi ashoboka iki kintu abakivuga ntibarira busema kiye gutorwa inyishu vuba bwango kandi turemeye kuzokontribua mu gutanga proposition icyokoko
Umuhuza w'abarundi gihe yariko ashikiriza inama nshinga amateka icegeranyo cy'ivyaranguwe n'ugwegaramutso mu mwaka wa 2024 kuri uyu wa mbere yamenyesheje ko ico kibazo gikeneye icigwa mbere kigashikirizwa inzego zibijejwe kugira haboneke inyishu ibereye
tukiri ngaho mu nama nshinga amateka nyene integuro nshasha y'ibwirizwa rigenga ubutunzi bw'amakomine risubiririye hahora y'umwaka wa 2016 yemejwe n'inama nshinga amateka kuri uyu wa kabiri Leta imenyesha ko ibice 50% vyahora yegeranywa bitashika mu kigega c'amakomine ubitegekanya ko kuva mu mwaka w'amafaranga utangura komine yose ishobora kwegeranya n'imiburiburi miliyoni 60 mu mafaranga y'amarundi izo kwinjiza mu kigega naho biruko harabashinga amateka basana badatahura ingena zo kwegeranywa Norris Nduwimana
Mumbu nimbano yinteguru y'iyo bwirizwa rigiye gusubira iryo kuwa gatatu ntwara n'2016 umushikiranganje je ntwara hagati mu gihugu Martino Niteretse yabwiye abashinga amateka kujya makuru yo mu makomine yatozwamo bwarangwamo amahinyu bigatuma aya makomine nyene atisununura mu by'ubutunzi hamwe nuko ari amatagisi yatozwa ntashike mu bigega byayo makomine ariko gutangaza ko kuva mu mwaka w'amafaranga w'imirije amakomine abwirizwa gushikana n'imiburiburi miliyoni 600,000 mu mafaranga y'amarundi mu gihe hari na yatari bwashikane miliyoni 150,000 mu kiringo cy'umwaka ibi byateye amakenga bamwe mu mashinga amateka nk'umushinga amateka Joki Chantal inkuru nziza bibaza ingene ayo makomine zo kwegeranya ayo mafaranga
natekwe nari sanswe ndi mu muri conseil communal twarenza miliyoni 150,000 kuduga gucyo nka niyumvira ibyo tuzokora namwe abatse buri n'ubworozi kugira ngo dushike ku miliyoni 600,000
Mugenzi we Rihoporo Hakizimana wabona ko mu ntunganyo nshasha y'amakomine ushinga igisata cihariye gutoza amakori kugira ngo ibwirizwa rishike ku byo riko rirashingirwa
kugira mushobore gushika ku mwimbo mwipfuza mubona yuko mukwiye gushyiraho an office communale de recette muko au niveau national hari office burundi de recette kuko hajya abayatoza bagumya ari babandi cyenda bona yuko umwembu ushobora kutazoduga nkuko mubyifuza
inyuma yo gutangaza ko igihugu kibwirizwa gushinga ubuhinga bwose bwo tuma atafaranga ricika leta umushikiranganje niteretse habo yabahumurije agira ati
ubaza ko bizogenda neza naho mufite amakenga ati ko byatwiza guhinduka tuzongera formule tubikoramo na cyane cyane ko amakori n'amatagisi level de domaine de la langue
Leta y'u Burundi kushikuye harura amafaranga yanyuruzwa n'abakozi hamwe n'abandi begwa n'ibyo ubutunzi bw'amakomine hico mushikiranganje Yisefu wit fiscal mu gifaransa ku bice 50% byanyinjira mu bigega by'amakomine nyene yizeza ko ibyo bitazosubira kubera ko ibihugu kubwiwe kigiye kuyegeranya biciye mu buhinga bwa none muga muri kurababa ikiringo cy'umwa kugeragirizwa mu makomine 12 mu gihugu naho atamatohoza kubyo umaze kuzana nk'impinduka arakogwa gushiku
Radio Indundi Culture amagara y'abantu
mwamaze kuvyumva n'umwanya w'inkuru ijanye n'ivyamagara y'abantu umunsi wa kabiri tukagaruka ku ndwara z'ivyuririzi zibonekeza iyo umwana yafashwe n'indwara y'igisukari haheze imyaka irenga 5 atavuwe muganga yanonose ivyo kuvuna indwara y'igisukari RC Benita Kaneza ashikiriza ko kwirinda indwara y'igisukari yo mu mugwi wa mbere bisa n'ibigoye mu gihe kwirinda indwara y'igisukari yo mu mugwi wa kabiri byoroshe inkuru ijanye n'ivyamagara y'abantu uyu munsi twayiteguriwe na Claire Yakankundiye
Imwe mu ngaruka mbizi indwara y'igisukari ni ukubura inkabuzo yitwa insuline hamwe n'uko urugero rw'isukari mu maraso ruba rwagabanutse muganga yanonose ibyo kuvura indwara y'igisukari LC Benita Kaneza arasigura ibituma iryo gabanuka ry'isukari mu mubiri
Imwe mu ngaruka mbi dushobora kubona ku bana bafite indwara y'igisukari niyo bita acidocetose iyindi ngaruka mbi nayo ishobora kuhaba ibyo twakwita hypoglycemia urugero rw'isukari mu maraso ruba rwagabanutse rwose ivyo navyo bigashobora kuva ku bintu bitandukanye aho wa mwana waba muteye nk'umuti atafunguye bikwiriye canke ntiyafunguye cyangwa ugasanga uwo munsi uwo muti bamuteye ni mwinshi cyangwa ugasanga uwo munsi yakinye rwose yakoresheje ingufu nyinshi ugasanga bitumye urugezo rw'isukari rugabanuka
mu gihe umwana bamaze imyaka nk'itanu n'irenga afise indwara y'igisukari ntivugwe haraheze agaca hibonekeza indwara z'ivyuririzi nk'uko uwo muganga abishikiriza
ni nka ziye duhora dushobora kubona ku bantu bakuze hariho yo mu maso bivuga ko n'uturimbote two mu maraso tuba twarononekaye haba hariho n'ibibazo by'amafyigo hashobora no kuba n'ibibazo aho usanga umuntu agwaye umutima aho uturimbote tw'amaraso tudatembereza amaraso neza canke duhora twumva by'amaVC aho hoho n'uturingote two mu maraso two mu mutwe mu zindi ndwara zishobora kugaragara zivuriritse ni indwara aho usanga ari imitsi isoza bwenge yagwaye
muganga LC Benita Kaneza avuga ko ukwirinda indwara y'igisukari nk'iyo mu mugwe wa mbere bitoroshe ariko ko ukwirinda iyo mu mugwe wa kabiri bishobora gukunda
uvyukuri aho ubushakashatsi bugeze bariko bariga ku miti imwe imwe yoshobora gufasha kurinda abo bana aho bashika kuri iyo ndwara y'igisukari mu mugwe wa mbere mugabo gushika no munsi umuntu abona umwana agwara biragoye bingi n'umuntu yirinda diabete yo mu mugwe wa mbere mugabo diabete yo mu mugwe wa kabiri kuko yoyo iba ivuye cyane cyane ku mwana wafise ibiro byinshi ahanini ni kumufungurira neza hama no kumuhimiriza akaguma ari karakina akaja mu myimenyerezo ntagumenyicaye
mu nkuru y'amagara y'abantu izokurikira tuzovuga ku bijanye no kuvura indwara y'igisukari ku bana hamwe n'inzitizi zibonekeza mu kuvura iyo ndwara
Claire Yakankundiye tugukengurukire kuri iyo nkuru ijanye n'ivyamagara y'abantu wari waduteguriye ari nayo turangirije kwa aya makuru yo kuri uyu mugoroba mu rurimi rw'ikirundi ku isaha 12:35 abamfashije kuyatororokanya ndabakengurukire nkengurukire kandi Kofi Olivier Rubere intwari yamfashije amajwi arabashikira Odiro Nkejimana nayo abashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu mubandanye mujyoherwa n'ibiganiro vya Radio Indundi Kirituri